Icigwa cya 24. Amahera akoreshwa mu gikorwa kirangurirwa ku isi yose avahe. Buri mwaka, ishyirahamwe ryacu rirasohora amabibiliya n'ibindi bitabo amamiliyoni amajana, rikongera rikabishyikiriza abantu atamahera ririnze kubasaba. Turubaka tukongera tukabungabunga ingoro z'ubwami n'ibiro by'amashami. Turabungabunga abanyabeteri n'abamisiyonari bihumbi. Tukongera tugatanga imfashanyo zo gutabara bashikiwe n'ivyago vy'ivyaduka. Kubw'ivyo woshobora kwibaza uti, none ayo mahera yose mukoresha muyakurahe? Nidutoze ibigira cumi canke imperezwa. Naho dukoresha amahera menshi cyane mu gushigikira igikorwa cyo kwamamaza, nidusegerereza. Haraciye imyaka irenga ijana inomero igira kabiri y'ikinyamakuru Munara w'Inderetsi ivuze yuko twemera tudakeka ko Yehova ari wadufashe mu mugongo. Be nuko tutazokwigera dusegerereza cyangwa ngo twambambire abantu ngo badufashe, kandi ntiturigera tubigira. Amahera dukoresha ava mu ntererano zitangwa n'abavyishakiye. Abantu benshi barashima igikorwa turangura cyo kwigisha Bibiliya, akaba ari cyo gituma batanga intererano zo kugishigikira. Ivyabona ubwabo barahimbagwa no gutanga umwanya wabo, inguvu zabo, amahera yabo be n'ibindi bintu batunze kugira ngo ivy'Imana igomba bikogwe ku isi hose. Ku ngoro z'ubwami no mu bibanza tugiriramo amateraniro n'amahwaniro, hariho udusandugu tw'intererano abipfuza guterera bashiramo intererano zabo. Ahanini amahera turonka atangwa n'abantu bafise uburyo bubayabaye. Benshi muri bo bakaba bameze nka wa mufakazi w'umworo Yezu yavuga ko yatiburiye uduceri tubiri mu gasanduku ko mu ishikaniro ry'urusengero. Ku bw'ibyo, uwo ari we wese arashobora kwamashira ikintu ku ruhande kugira ngo atange nk'uko yavyiyemeje mu mutima wiwe. Abakorinto ba mbere 16:2 n'Abakorinto ba kabiri 9:7. Turemera tudakeka ko Yehova azobandanya gutuma bifuza kumutera iteka bakoresheje ibintu byabo by'agaciro, bagira umutima wo gutanga kugira ngo bashigikire igikorwa cy'ubwami ku buryo ibyagomba biranguka. Ibibazo byisubiramo. Ni mu buryo ki ishyirahamwe ryacu ritandukanye n'ayandi madini? Intererano zitangwa n'abavyishakiye zikoreshwa ibiki?